imwumva n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi dusamiranira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri Isanga, kiganiro cy'Ijwi rya Amerika mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Kiganiro gihakaryo ababijejwe mu karere kacu, cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nkuko bisanzwe, ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino kubyo turiko tubatugiriko turaganira. Abifuza kugira icyo bashikiriza muze kutwandikira kuri Facebook, muduhe nimero zanyu cyangwa mutange icyumviro cyanyu. Mutwandike rero WhatsApp nimero yacu ni 2241499031. Ndasubiramwo 2241499031.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa gatanu guheze uyu mwaka w'2017. Umuryango w'Abayisilamu ku isi waratanguye ukwezi witiriye Ramazani, aho bakumara mu bihe byo kwisonzesha no kwiyegereza Imana cyane n'umugirwa bagira buri mwaka. Mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa mbere, turabira hamwe n'umutumire ibijyanye n'uwo mugenzo ndetse n'ibindi bibazo byerekeye idini rya Kiyisilamu ku isi cyanke mu Burundi. Mutumire dufise ni Kasime Jafare, n'umuvugizi w'umuryango w'Abayisilamu mu Burundi nk'uko twabibamenyesheje. Kasime Jafare, turabaramukije. Alo. Kasimi Jafari, muratwumva? Biragoranye mu buhinga bwa telefone, umutumire wacu ntitumwumva. Sinzi ingorane zibaye kuri telefone, ariko mutwihanganire gatoyi, tubandanye turondera umutumire. Ikiganiro ni muri Isanga rero, ikiganiro gica ku Ijwi rya Amerika buri wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Tukaba tugira turabire hamwe ibijyanye n'idini rya Kiyisilamu risanzwe riri mu kwezi kwitiriwe Ramadhani nk'uko bama bikora buri mwaka. Nuko rero turiko tuvugana kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bibazo bijanye n'iryo dini ry'Abayisilamu mu Burundi. Ikiganiro rero ni muri Isanga, ikiganiro mukurikirana ku Ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Ego me turaro umutumire wacu arabonetse. Kasime Jafari, muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego muratubabariye twari twababuze kuri telefone ngira muhinga bw'ivyuma byari byatugoye gatoyi. Turabaramukije rero.
Ndagize mwiriwe neza.
Ego me mwiriwe twibutse ko Kasime Jafare avugira umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Tukaba tugira duce irya nino ibijanye n'uwo muryango cane cane mu gihe basanzwe bari mu kwezi kwitiriwe Ramazani, ukwezi batanguye kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa gatanu guheze mwaka w'2017. Ikibazo cya mbere Ramadani, mbega nk'abantu batari mu idini ryanyu ry'abayisilamu, ukwezi kwa Ramadani ni iki, gufise iyihe nsiguro?
Ukwezi kwa Ramadani ni ukwezi kujya hari ayandi mezi nk'ayo dusanzwe tuzi ari nzero, ruhuhuma, shankayabandanya. Ukwezi rero kwa Ramadani ni ukwezi kw'icenda mu mezi y'icarabu. Uko kwezi rero kukaba ari ukwezi ko kwisonzesha. Uko kwisonzesha nako kukaba ari ukudafungura ku murango imfungurwa, kutanywa amazi canke gukora imibonano mpuzabitsina kububatse kuva mu mutwenzi izuba ritaraseruka kugeza ku mugoroba izuba rimaze kurenga. Ivyo navyo tukabisanga mu gitabo cera na Korani, ikigabane ca kabiri umurongo w'143, aho Imana ivuga iti: emwe bantu mwemera, twarabategetse kwisonzesha nuko twabitegetse abahabaye hambere hanyu. Aho rero ni kugira ngo mugire ukwemera Imana kushitse. Ukoroni ko kwezi kwa Ramazani niko abayisilamu bose bo ku isi yose, mihingo yose y'isi, baca bisonzesha nkuko nabivuze mu ntango, bakareka gufungura no kunywa hamwe no gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi si ivyo gusa, kuko hariho n'ibindi bintu kizira. Habaratubwira yuko kizira umuntu ategerezwa kwirinda ububeshi, tujya tuntu twose umuntu aragira kububeshi akirinda. Kandi ibintu bijanye n'imishwano, gushwana n'abantu ukagira inyifato nziza ukaba karorero mu bandi. Aho rero bimaze kumera nk'uko niho uburi kuranezereza Imana, uburi kurisonzesha, hama Imana ikakuraba ijisho ryiza. Kandi ni n'ukwezi ko kugwiza kwiyegereza Imana, ukiyegereza Imana mu gukora ibihimbara, ukirinda ibishavuza byose. Aho harimo nko gusenga gose, gusaba Imana birya twita idua, ukiyegereza Imana ugasenga ugasaba izo dua, mbere ugakora n'ibintu twita mu Gifaransa la charite, ukiyegereza abantu ukabafasha ukabaha ibibafasha. Ari mfungurwa, ari jankenerwa, ari nk'impuzu, ugafasha boro, ugafasha abantu bose babikeneye kugira ngo nyine ukore igihugu ashize kwegereza Imana muri uko kwezi kwa Ramadhan.
Ego me uvuze ibintu bica bituma ndonkira akajya kukubaza ikibazo. Uvuze ko ari ukwezi ko kwemera Imana gushitse, ko kwiyegereza Imana gushitse cyane. Ni ukuvuga ko ayandi mezi cyangwa ibindi bihe by'umwaka Imana muca muyishyira ku ruhande?
Ku muntu yemera Imana amezi yose nayo kwiyegereza Imana no kwikorera. Mugabo rero uku kwezi nuko kurushirizaho, kuko murazi yuko abantu bashyirwa n'utuntu twinshi. Ukuro ni ukwezi ko kwiyubara, ko kwigaya ibyo byose uba warakoze mwayo mezi yandi iba yararenganye, ukigaya ukiyegereza Imana ugasaba ikigongwe ku byabaye, mbere ukanashingira intahe Imana yuko ibyo bintu ikuja imbere ntuzonabisubiremo. Aho niho nashatse kuvuga yuko ari ukwezi ko kwiyegereza Imana cyane, ahubwo ni uko kwirimbura mu yandi mezi yose aheze, ukiyegereza Imana bimwe bishyise kandi biboneka.
Ego me nk'abatamenyereye idini ryanyu, ku munsi ku munsi, kuva tuvuge urabyutse gushika umugoroba ugashika mukora iki, ibikorwa byanyu bipanze gute?
Ibikorwa ni nk'ibijya by'iminsi isanzwe, umuntu ntace yicara ngaho ngo nuko yisonzesheje, abantu baragenda bakadandaza, abantu baragenda ari mu gihe cyo kurima bakajya kurima, umuntu arakora ibikorwa byose yarasanzwe akora. Mugabo ikizira gusa ni ugufata imfungurwa, ni ukunywa ibinyobwa. Kirazira kandi no kubonana n'abakenyezi ku murango, ibyo umuntu abirekuriwe gusa mu ijoro hagiye yamaze twita gufungurura ijoro ryose. Hama aho igita ikihari cyerekana yuko Imana yorohereza abantu, aho hambere ukwisonzesha kukiza umuntu yararekuriwe gusa gufungura ikirego kitarenze isaha imwe mugabo munyu imana irabona yuko abantu abanyentegenke iraborohereza abwira ati ni kuva hajya ku mugoroba mufunguye gushika mu mutwenzi izuba rigira biseruke aho rero imana ashatse korohereza abantu kuko iyo saha imwe hari n'abantu yahera muri abo bantu bahabaye ubwa mbere asa n'icyo barashyira ku munwa dufate bakiri ko barabirondera ugasanga umwanya bahera nyugo
yego me reka ndakubaze uravuze ikintu cyo gufungurura ku mugoroba no kuvuga ku murango nta wemerewe gufata ibifungurwa mbega ko dusanzwe tuzi ikibazo cy'ibifungurwa mu Burundi n'ubukene mu bantu ari bwinshi bwateye ikibazo cy'ibifungurwa ntabwo mu bikena ku buryo bishobora kutaborohera na nyabujya muba mubikeneye ku mugoroba
ego ivyo birashika ku miryango imwe imwe n'ico gituma nkuko ravuze kare ko ari kiringo cyo kuyegereza imana aha rero niho ucubonera abantu bafasha abandi kuko mu gihe nk'iki abantu baritanaho bagafashanya abafise bagaha badafise hama n'abafise dukeyi bagaha udafise na dukeyi hama abantu nyene bakiyungunganya bagaha ahantu two bafise n'abakora bakaja gukora imana ikabahezagira bakabona uko bafungura nukuri ukwezi kurinda guhera abantu umutima mwiza ubaranga bafashanya nacyo gituma usanga mbere ntitwavuga yuko mbere ari n'abayisilamu gusa bafashanya n'ayandi mashyirahamwe atari nayo y'abayisilamu arafasha kuko ni ibintu by'umubano mwiza abatabayisilamu bafise nk'imfashanyo bakazitora bagaha abayisilamu bisonzesheje mbere anamenyesha ko na leta yafashije umuryango w'Abayisilamu mu Burundi mu kubaha amatoni 15 y'umuceri urumva ko ivyo vyose ari ibintu byiza cyane byarakwiragijwe mu gihugu cyose buri ntari iraronka mbere n'abatari Abayisilamu bararonka ihakoyoko kuko iyo uri kurafasha nturaba ngo mpanaka gusa kuko abashonje ni bose ni abantu benshi aho nta vyo gucagura yari kirimwo abaje bose umuntu arabahereza aba bakaja kwikenura mu miryango yabo
murakoze tubibutse yuko turi ko tuganira na Kasim Jafar umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi turi ko tuca ijya nino bijyanye n'ukwezi barimwo ukwezi bitiriye Ramadani ukwezi kwatanguriye ku itariki 26 ku kwezi nyine kwa gatanu guheze uyu mwaka w'2017 muri uyu mwaka w'2017 nkuko twabivuze rero bwa mbere ni kiganiro giha karyo abifuza kugira icyo bashikirije ni kibazo canke interano ofise umutumire muramubaza kijyanye cyose n'idini ry'abayisilamu turafise kuri telefone meshake mwiriwe
yiriwe
ego meshake muri he mwifuza gushikiriza iki
ni ngai Bujumbura aho bita Musarama
ego
icambe mu ndamukiriza umutumire
arabumva
ama mumbarize
mubaze arakumva
nka twebwe tudasenga muri iryo dini Ramadhani usigurira gute cyangwa mu gihe bayitanguye abantu bora bishika bakagira ingorane ko tubona nk'ubu ngo ni ibintu bitameze neza
ingorane bwoko ki
nibi byo kubura ibifungurwa kubera je numva umenga ntibisandura muri icyo gihe
yego me nta kindi ufise
oya
yego me Jafar Kasime Ramadhani sigura iki
nkuko nabivuze tugitangura Ramadhani n'ukwezi kumwe mu mezi 12 agize amezi ya kisilamu ukaba ariko rero kwezi ko kwisonzesha aha mbere n'ubusanzwe atari mu bayisilamu namubwira yuko iki kintu cyo kwisonzesha nticaje gusa ku bayisilamu kuva kuri ba Aburahamu ba Mose gusa kuri ba Yesu ariwe twe twita Isa ibintu byo kwisonzesha byaramyeho muhora mwumva bavuga ngo akarema natwe rero uku kwisonzesha sivaho rwaje kuri twebwe gusa kwarahamye gusa nuko bitabera rimwe n'abandi twe duharuye amezi turabiye ingene ukwezi guseruka n'ingene kurenga ntiduharura nk'aya mezi yandi asanzwe ya nzero yoyo nimba ntihenze umenga baraba ibirego bijanye n'ukwezi ukwezi rero kwa Ramadhani ni ukwezi kuri mu mezi 12 agize Islam kukaba rero ukwezi twebwe twisonzesha mwo tugiramo amafungo hama kuri ikibazo kindi yavuze yuko ba hari ingona zishobora gushika zijanye no kubura bifungurwa ego ni kibazo rusangi zirabura ariko nkuko nabivuze imana irafasha abafise bagaha badafise nacyo gituma twavuga yuko nabivuze kare ukwezi twita M1 d'entrée de charité ukwezi go gufashanya no kwitanga kubw'abandi hari abantu baraja ngaho bagafashanya nacyo gituma uzosanga mbere kenshi nkajya ahantu hari misigiti kenshi ni usanga bakunda gushikiriza ibyo bintu kuko ahari umusigiti umuntu atwara umusigiti ni wabazi abantu b'abakene basengera ngaho iwiwe kuko si byiza neza yuko umuntu aca agenda asegerereza ahubwo abantu babona ati naka arakeneye turazinge nabanyeho mu kibano hama bakamuha haba mwibanga bakamushira muhira canke bagahamagaza ati naka naka muzuze duhurire ngaha tubahe ukuntu kumva rero yego hari hababura mugabo aho bishoboka barafashanye bagahanahana bakagira amafungo bimeze neza
murakoze turafite na Inosa kuri telefone Inosa mwiriwe
mwiriwe
yego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
je mpagaze amukanyoshe yego na tenshikize kuri isha yavuze ngo ni ikibazo cy'amafungo yego bamwe barafunga bamwe baracyoroheza abandi ntibacyoroheza je mpora mbona bamwe kenshi barafungura kandi ntibafungura ku masaha kandi n'abantu biyita ngo n'abayisilamu bo ku ntebe z'imbere wumva rero hariho abiyitira abayisilamu n'abakayisilamu kandi hariho n'ikindi kibazo nagenda mu wase nyine ko batemera Yesu kandi ijambo ry'Imana ribivuga ngo jambo yamyeho jambo yamyeho ubwa mbere na mbere ni kubera iki ibyo somo batagiyumvirako hama bavuze n'ikindi cyo gufashanya utuntu n'utundi ngaha ko bari mu mafungo ndetse ko nababariye yuko ko bumufasha bakampa ikanzu cyangwa agakofure kugira natwe dufashanye kulebari mushe katabye yakurikije
wewe uri umuyisilamu wewe
abatafasha
Inosa
n'abafasha
Inosa uri umuyisilamu
eh
uri umuyisilamu wewe
ikaze sindi umuyisilamu mugabo yokifuza nko kujya mu mugabo nyabo bareti bafashe nk'uturi nk'inkofere ke barabyaha kandi bajya gukora ubuntu imbere nino bafashanya gute
ego me murakoze reka duha kanya Kasim Jafari ngo hariho abafungura n'ukuvuga yuko barenga ku mategeko y'idini muri uku kwezi kandi ngo baramwimye n'inkofero n'ikanzu mu mwishure Inosa
ego ndamwumvise Inosa ko yashikirije mpereye kuri kicambere avuze y'abantu batifunga idini yacu ibintu byose yaravyoroheje kuko yari izi yuko hari abantu b'intege nke aho nimba hari abatifunga bivanye n'ubuhe gito bwabo n'ukuri barenga ku mategeko y'Imana kandi nabamenyesha ko hariho n'ibintu batege nifatwa ari nk'igihano umuntu arenze ku mategeko y'Imana mu byo kwisonzesha agafungura ku muntu agashaka kanywa igihano ciwe nuko aca yifunga amezi abiri iminsi 60 ikurikirana adasivye n'umunsi n'umwe uwo rero n'umuntu aba yarigize n'ibigirankana agafungura canke akanywa ku murango canke akagira ibindi bindi nk'uko twabivuze nk'ivy'imibonano mpuzabitsina ku murango aho rero iminsi 60 ayifunga adacishijemo na rimwe mugabo rero hariho n'iyindi migwi y'abantu barekuriwe gufungura ku murango abo nabo twavuga nk'umuntu ari ku rugendo rurerure ewo ararekuriwe gufungura cyane kuba muri urwo rugendo rwiwe hama akazoriha uku kwezi kw'iramazani kurangiye
ari hagute
babwe
azoriha gute
uriha nk'uwafunguye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri uri ku rugendo uzoca usubira iyo minsi ibiri kandi uyirihe muri ariya mezi yandi akurikira wisonzesha uko nyine uwo munsi umwe waciyemo
yego kubagwaye nabo nk'abagwaye indwara zibasaba gufungura ku buryo bw'amagara y'abantu abo nabo bazobiriha gute
yego nejo nagira nshike ko ku muntu nawe afite ingwara agwaye mbwa ingwara zisanzwe zokira mu gihe ariko arivuza arekure gufungura hama akazorya iyo minsi hama undi muntu wagwaye dufite ingwara zidakira n'amagara yamukitse aho washaje no mugwego kandi gw'abasaza uwo muntu nawe arekure gufungura iyo minsi yose hanyuma wewe kubera n'ubundi nayo magara zo kwamukitse kubera ya zamubereye nabi ntazofata rongo azorihe kandi mu nyuma ahubwo icyo acakora aca atanga imperezwa ku munsi wose yafunguye ucufata nk'umukene ukamuha imfungurwa zihuye n'umunsi wose ibyo afungura zasita no mu ijoro ku munsi wewe utafunze wumva muri icyo gihe ucutanga ku bantu 30 kuri iyo minsi 30 utisonzesheje mugabo mu nyuma urumva ntuzoriha abandi bantu barekure gufungura ku murango no kunywa n'abavyeyi bibungenze canke bonsa mu gihe abona yuko amagara y'umwana yogira ikibazo mu gihe yo kwisonzesha canke nawe nyine mu gihe yibungenze yuko yohavagira ingorane z'amagara uwo nawe arekure gufungura akazoriha iminsi azoba yafunguye abandi bantu kandi nabo nabakenyezi bari mu bihe byabo byo gutinyanka cyangwa umugore yibarutse nawe nyene arafise uburenganzira bwo gufungura abo rero nibo bantu barekuriwe n'igitabo bashobora gufungura hama bakazoriha ico gihe kigiheze cyo kwisonzesha.
Ego me radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga twibutse abadufatiye mu rugendo ko turi kumwe na Kasim Jafari umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi turiko tuvugana ku kwezi kwa Ramazani ukwezi batanguye itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu guheze turafise telefone kuri telefone turafise Jean Bosco ndabaramuki Jean Baptiste murambabarira ndabaramukije Jean Baptiste vyuma ntivyadukundiye turafise Daniele kuri telefone. Daniele mwiriwe
neza.
Ego me Daniele mushikirize ikibazo canke icyumviro.
Ego ntangwe ndamutsa n'umutumire.
Ego arakumva
hanyuma rotangura shimira umutumire kuri ikogwa ciza cy'umugenzo mu idini ryabo.
Ego
nyuma kibazo nashaka namubaze yavuze yuko ari ukwezi ko kugerageza kwiyegereza Imana gusumba uko umuntu aba yahora ariko nkibaza none kubera iki habaho ukwezi ko kwiyegereza Imana kubera iki batobigira iminsi yose na nyawujya umukirisu atarekuriwe na gatoya guhengama ngo areke igikorwa cy'Imana.
Ego me ndakwibutse uvuze umukristo abusaba kristo n'aba isilamu mubandanye
umuntu yemera Imana.
Ego
hanyuma turamenye kubona mu bihe by'amezi y'Ramazani yuko mu bayisilamu usanga akenshi usanga mu kibano bimeze neza ariko mu mpera uko kwezi guheze aho uzawumva umuntu yagize yashaye ku wundi ngo ndagusomera idua kandi iryo dua bavuga ati ndagusomera iryo dua numva umuntu ugashobora ari musomeye bibaye nyine baba barisomye ngo ashobora kubirwa nayo n'imbaru agapfa sizi rero iryo dua nagomba sigura iryo dua ryari ryo nuko byaba byemewe n'ibitabo byabo.
Ego me
ikindi ndagwana mubaze nikisaje n'ibintu dukunze kumva by'imihari imihari y'iterabwoba ishingiye ku idini rya Isilamu. None wewe nk'uwuserukira abayisilamu abivuga kwikara bishigikiye canke nabacafuza.
Nyarutse dufise benshi
inyigisho zabo zo mu Korowani bejya kora yabo hari abasigura avuga yuko ngo hari inyigisho bigisha bakigisha nk'umuntu nk'iyo ariko araharariye igikorwa kijyanye n'Imana yabo basenga yuko naho yogira ingorane ajya mu ijuru. Ibyo bijya twumva ngo barashobora no kwiyahura kazomva aguye mu bantu.
Ibyo bijyanye niyo imihari y'iterabwoba wari wabajije. Reka tumwe
akabikora avuga izina ry'Imana ngo ala none ibyo birarekwe muri iryo dini ryabo.
Yego mereka tumwe hakanya
umushyigikira idini ryabo ni byiza, imigenzo yabo ni myiza kandi.
Yego mereka tumwe hakanya yisigure, ariko ikibazo cya mbere mubaza kubera ikindi minsi mutisonzesha cyangwa mutiyegereza Imana yari yacishuye. Kasim Jafare, tukubasabe mu ishuri iki kibazo cy'iduwa. Iduwa ni iki? Nibi bijyanye n'imihari y'iterabwoba bagiriza yuko ariyo mu idini rya Kiyisilamu.
Murakoze. Iki yaravuze ngo gusomera iduwa je nofata ko ari abantu batahura nabi, kuko tuvuze iduwa ni ukuvuga ibisabisho. Iduwa ni ukuvuga igisabisho. Hama abishiramu yuko gusomera iduwa bakayifata yuko ari gusomera umuntu wagira ingorane, nibaza yuko arabariko barayumba mu migenzo y'idini yacu ya Kiyisilamu. Kuko umuntu avuze ati ndagusomera iduwa, biba ni nk'uko ubwira umuntu ati ngiye kugusengera. Gusengera umuntu nawe ni kumusengera kuko Imana imuyobore imukure mu bibi, namba ariko ibi yagukoreye Imana imuyobore mbere anagusaba ikigongwe umusengere Imana imushire mu nzira nziza. Ama kuri iki nacyo yaravuze ngo imihari y'iterabwoba ni ukuri, ahubwo bagihaye n'izina bijyanye bashyitse yuko ari terorisme. Terorisme urumva n'ibikorwa by'iterabwoba. Aho hambere byarabaho kuko kera idini ya Kiyisilamu ikiza hari abantu bayirwanya, ni ukuvuga abahakanyi. Abo rero nibo baronderana n'umuntu atari bambe umuntu w'umuyisilamu kugira bamuburabuze idini ntitere imbere. Nacyo gituma aho hambere babyita ngo ni jihad. Jihad no kuvuga kugwanira idini ry'Imana mu buryo bwose bushoboka. Ariko rero dufashe ku kintu kihari ubu by'iterabwoba, sino cyita yuko igikorwa cy'idini, ahubwo ni igikorwa cy'abantu babifisemo inyungu zabo. Kuko nta dini yigisha kujya gutera abantu, kwituriza, kujya kwica abantu. Jena fata kwa ari gikogwa nk'ibindi bikogwa by'ubukozi bw'ikibi. Kuko ubu idini ya Islamu ikwiye isi yose, dufatiye nk'aho iwacu dusenga ku mugaragaro, azana hajya duhamagara tujya gusenga bivugira mu mamikro, nta n'umwe akubuza wambaye ikanzu, nta ugutunga urutoke wambaye ingofero, nta ugutunga urutoke none wumva woja kugwanya guta abantu batariko baragusotora bakwanga idini. Aho rero ku bwacu, ku bwa komibu ariyo mujya w'Islamu mu Burundi, ivyo bikogwa tubitera ivyatsi ijoro n'umurango, aho twebwe ntiturimwo. Ni bikogwa n'Imana idakunda. Icyo nico mbona no bivuga ku bwacu no mu ikorowani ishaka itembere yose, nta nahamwe uzosanga bakugira bati ngufuye ngo wishe abantu ngushikira mu ijuru. Ahubwo bitwigisha yuko mbere hajya wiyishe wiyahuye uba uri umuntu w'umuhakanye, ahubwo uzoshikira muri jahanama abandi bita gihonomu. Kuko umuntu wese yiyahuye yiyambuye ubuzima, uvuga yuko imbere y'Imana ni icaha gihambaye.
Egome tukiri kuri icyo kibazo nyene, mwebwe nk'indongozi z'abayisilamu muriko mukora iki mu bantu muyoboye kugira iryo bara ntirize ryigere ryumvikana mu gihugu cy'u Burundi nk'uko tubyumva mu yandi makungu cyane cyane mu bihugu by'abayisilamu ndetse n'i Buraya?
Kwewe icyo turiko turakora, ahubwo turafise n'inama zihuza bose, hariyo nka CCB ni ishyirahamwe rihuza amadini yose, Conseil Confessionnel du Burundi, ni ukuvuga duhuzwa n'amadini y'abakatolika y'abaprotestant, hariyo na CNEB, Conseil National des Eglises du Burundi, ihuza abaprotestant n'abayisilamu. Twama twakoze amaseminari tujya gusigurira abantu ibijyanye n'ibyo by'iterabwoba, hanyuma tukongera tugakoranya n'abarongoye abandi mu gihugu cyacu mu by'idini, baba mu nzego z'ukwaruka, inzego z'abakenyezi n'inzego z'abayimamu aribo bajya basanzwe barongora amasengesho, tubagirisha amahugurwa bagende bigisha aho bari hose, kugira ngo ntihazogira abaza kubaca mu ryahumye, babigishe iyo ngendo mbi Imana idashima yo kuja kwica kiremwa muntu. Kandi bisanzwe bizwi yuko
ajya mabwirizo mubona abandi madini yose natwe nayo nyene kirazira kwica kirazira kwica kirazira kwica abo rero jewe na kintu na kimwe mbona bariko barafasha ahubwo icyo twijuka ibu ni kwigisha abantu ntibahendwe kuko birashobora gushugasanga ari abantu mumbore bayibona nk'amaronko baza batora abantu bakiri bato babwiye ati ngo tubandike ngo muzoje gufasha haba muri Somalia haba muri Syria haba hehe ngo muzoronka n'amahera kumbe n'abantu baba bagiye gutanga ubuzima bwabo bagafirayo aha rero tumaze igihe tukira amanama na hirya yacu kwa gatatu twari mu nama yije nyene ijanye n'amahoro no kugwanya ihohotera rya kiremwa muntu
ego
ibikorwa ziko turakora muri kino gihe
murakoze reka duha karyo Gabe nawe abazi Gabe muri he Gabe kuri telefone Gabe unatwumva Gabe turamutakaje reka dufate Barteremu Bartermi muratwumva
eh ndabumva neza cyane
ego me munyarutse mwifuza gushikiriza iki
eh cyane gende akano nifuza kubaza
ego Bartermi ego me telefone ziratugoye reka twakire Valdes Valdes nawe ari kuri telefone mwiriwe Valdes ok reka tubandanye turabona yuko mu buhinga bw'ibyuma bimeze nabi nyakubaho akasimu Jafare tugiye mu bijanye n'amategeko ya leta dutambukire gatoye tuve ku idini twinjire ku bijanye n'ibijanye n'igihugu amategeko ya leta aheruka gusohorwa avuga yuko umurundi wese ahamagariwe kugira umugore umwe ndetse n'abafise abagore benshi agahitamwo umugore umwe akamwandikisha akaba ariwe mugore wenyene yitwa yuko afise kandi baranahawe n'ikiringo mu gihe mu muryango wanyu tubona yuko mwemerewe kuba mufise abagore benshi ico kibazo ntimubona yuko gizotera ingorane n'ubutegetsi
dufatiye ku ico kibazo je nibaza ko atangorane kizotera kuko turavyeho nyene naho bivugwa mu Korowani mu kigabane cha gatatu umurongo namba ni mu kigabane cha kane umurongo wa gatatu biravuga neza yuko murekuriwe kwabira umugore kuva kuri umwe babiri batatu gushika kuri bane mugabo hakaba hari ikindi kica kibana kivuga giti mugabo mu gihe mudashoboye gukurikiza amategeko yo kwabira abagore barenze umwe ni ukuvuga ko murekuriwe gusa kwabira umugore umwe aha rero icyo nagira mbanze nibutsa ariko twumviza nuko gutwara umugore arenze umwe mu idini ya Kiisilamu si itegeko ahubwo gusa ni uburenganzira kandi si uburenganzira ku wari we wese ni ku burenganzira bw'ubishoboye bw'ubifitiye ububasha ni ukuvuga rero yuko bifise ibyo no kwita amakondisiyo kugira utware kuva kuri umwe kubandanya babiri gushika kuri bane aho rero bigeze kuko rwego inzego zijejwe idini zarakoranye mbere barandika n'ubwete bashyikiriza inzego zibijejwe bamenyesha ababijejwe mu kuriza ingingo zafashwe za leta mugabo rero gushika ubu namenyesha yuko ntituraronka inyishu ku iryo kete ryanditswe turarindiriye twizeye yuko abajejwe idini bazohamagarwa kugira ngo bashobore kukivugana n'abajejwe intwaro n'abajejwe igihugu kugira ngo icyo kibazo ntikizozane induru mu miryango y'abantu ngaho y'ubucacu cy'u Burundi na cyane cyane mu miryango y'abayisilamu
twovuga rero yuko umuryango w'abayisilamu udashyigikiye iryo tegeko rya leta
iryo tegeko rya leta rirashyigikiwe kuko twasanze hariho n'abantu bahora babyikikamwo ugasanga ntibari babifitiye uburenganzira aho rero bizoca bituma idini ya Islam nayo imaze kuronka inyishu no kwigera hamwe n'izo ngingo zafashwe natwe sha dufata rero ingingo ibereye ahubwo iza gushigikira iryo tegeko rya leta tubanje kuyumvikana ko n'abamenyi mu idini kuko muri kino gihe hari amanama guma baca hirya no hino ibijanye n'ico kigabane kiri mu Korowani bongera baraba n'iyo ngingo ya leta yuko umugore akwiye kuba ari umwe mu rugo atavye guharika bihari muri ico gihe rero tuzoheza tubamenyeshe ingingo yafashwe mugabo ndizeye yuko iyo ngingo ya leta atazoyatanzwe kiruhande ahubwo izoshigikirwa n'ingingo zivuye mu idini yacu ya Islam.
Ego metu kiri kuri ico kibazo nyine ndakigaruka ko mukanya reka ariko tubanze twakire Vena kuri telefone. Vena mwiriwe.
Hallo.
Ego me Vena muri he mwifuza gushikiriza iki munyarutse?
Yandi mukangu n'avuga kuri gahini kandi n'uko bavuga ngo
Vena ntitukumva neza. Vena ntitukumva neza, hagarara neza.
Hallo.
Ego.
Hallo.
Ego.
Ati kitiyo mbiro asoke kagima na yakuka yuko mugari kuri usonga abagore bane iyo leta na yeso kuvuga ko ngumuhangoro ngoro ni ngoso sangu bashyamo bano bagore bane gitsa ariko deni basakura to bihangi bwa pizini.
Ego me naho tukumva neza wa ushikiza usa ni umushigikiye. Ego me Kasim Jafari Vena asa n'ubwashigiki?
Ego muri ico gihe rero nivya mara gutunganuka kuko ndibaza singi ngombi ahubwo n'ingingo izo zifasha abantu bubatse kugira ngo bagire ingingo zibega kuko twarabonye yuko nkuko nabivuze hari abantu babifata nk'uko mengo ni itegeko kandi ahubwo ari uburenganzira bakavyishikeko kandi badafise n'ububasha bwo gukurikiza amategeko yose ajanye n'ico kintu cyo kwabira umugore arenze umwe.
Ego mereka twakire na Jiji. Jiji muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego me Jiji munyarutse?
Ego nako ndumvise mutumire n'ukuri n'ibyiza manje munda mukirida.
Arabumva?
Ego hanyuma nako ndumviza igene yakarashikiriza. Ego leta nizo isari iko yarushya mu ngiro icyemezo cyo kuba umuntu asaba gore babiri ubwo itamuye n'umugore afite none nicyo kintu ko tujyeho mu idini rya Isilamu byahora ari nk'umugenzo ku isi by'abaha akabikora bigoge nawe teko numva umengo nawe asa n'umengo ntabishigikiye ko iyo umuntu yagwa ku myaka ya biri we numva umengo ashikiye ko kuko shasha bazavura batanga yuko umugabo azavura ahita umugore umwe ariko bakongera kugira ngo mu idini hagire ibintu byahajyaga bizavura biteza.
Ego me Kasim Jafari mu mwishure
kw'ico kibazo ndiko ndavuga yuko nshigikiye imigambi ya leta nk'umuntu w'umuntu nyine aba mu gihugu leta ifashe ingingo imbere yuko ugira icyo uhindura cyose urabanza kuko nta ugwana na leta mugabo rero uko nabibabwiye hariho inzego ziko zabikurikirana haba mu manama canke donc abaserukira abandi mu idini bariko baragikurikirana berekana nk'uko nyine nabivuze intambamizo haba mu gihe iyo ngingo yoca ifatwa uko nyine bukombe bumva nk'umugore afise bane ugaca bumva ati batatu ndabirukanye baragiye iwabo murumva yuko iyo bari barakandi mu miryango mugabo rero n'ubu turacarindiriye kuko gushika ubu abajejwe abandi mu idini ntibarashikiriza ikintu kijanye n'iyo ngingo buba bamaze kuvugana n'ababijejwe ubu rero ku no mwanya ntaco mbona noshikiriza coza kivuga duti turabishigikije ijana ku ijana canke duti ngo bafite nibabirukane turacarindira ibizova mu iyo mibonano muri ico gihe rero tuzoheza tubishikirize nkuko bisanzwe bigenda iyo habaye ikintu dushikiriza aho mu maradiyo bavuga duti ubu rero idini ihagaza ha ku ngingo iyi n'iyi bivanye n'ibyo tuba twavuganye n'ababicejwe.
Ehe gome mu gihe baracavyiga mu gihe leta yo guma ihagaze ko leta ikorera ku banyagihugu bose itavangura itegeko rije rishikira bose kandi rigakurikizwa kuri bose mu gihe leta yo guma ahihagaze ikavuga yuko itegeko riteza gukurikizwa mu muryango wanyu mwovyifatamo gute?
Muri ico gihe je ndibaza ko bibaye ngombwa byokwigwa kuko ndibaza ko niyo ngingo nkuko nimba nibuka neza baravuze yuko ije ifatirwa abantu bo bikora inyuma yuko ibaze gusinywa nk'abantu rero bamaze kubatwara ndumva ko abantu ntije bakora ko hama hageze ku bandi bashasha nabo bashaka kutwara abandi bagore barenze umwe bibaza mu ico gihe rero hoba sindamenye neza ico hoba mugabo twizere ko imibonano ikiraba izova mwinyishi ku bibazo byose bishobora kuba ku kintu kijanye no gutwara umugore arenze umwe.
Ego me twakire Jonas muratwumva?
Ego turabumva.
Mushikirize icyumviro cyangwa ikibazo.
Nashaka kubanza gushimira umuryango w'abayisilamu mu Burundi n'abayisilamu bose bavagera. Bo hanyuma rero kandi abifite n'akabazo kamwe nashaka kubaza umutumire. Hariho ikibazo yigeze kwishyura no kuvuga mwarimu umubajije kubatama no kuvuga abari mu zabukuru n'abandi barwaye indwara zidakira. Ni ukuvuga iyo bari mu matungo bobo barega bikuriye gufungura umunsi wose. Ariko rero hariho mu nyuma ikibazo akurikira yuko iyo amafungo yarangiye bashobora kujya baratanga imfungurwa ku bandi batishoboye bisimbura ya minsi batashobora gufunga.
Yego.
Nakabazi kandi yo karata none iyo utishoboye adashobora kuronka n'iryo fungurwa bica bigenda gute?
Ni cyo cyonyine.
Ego
me Kasim Jafari mu mwishure
ku icyo kibazo cy'uwo muntu abajije Jonas no mwishura yuko ari umuntu ashaje adafise n'ubushobozi. Icyo kibazo cyarabajijwe no kugihe cy'intumwa yacu Muhammad amahoro n'imigisha kuri we bamubaza ibintu nk'ibyo. Imana yaciye imuvugira ngo aramubwira ati babwire bati abo bantu bose sibazo nk'iyo babwire yuko amafungo ari gwanje ni jewe nzi impembo y'amafungo. Aho rero Imana ibibona yuko uwo muntu atabyashoboye urumva mu icyo gihe nta kintu na kimwe abazwa kuvuga ngo azogaburira abatishoboye ngo iyo minsi yose. Mu icyo gihe Imana yo nyine niyo yivugiye ati ibibazo byose bananiye mu bindekere kuko amafungo ni gwanje. Kenshi umwana wamwishura n'icyo kibazo cyiwe cy'abo bantu batishoboye badafise n'ubushobozi bwo kwisonzesha.
Egome urakoze. Ikiganiro ni muri Isanga kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Umutumire dufise kuri uyu munsi ni Kasim Jafari avugira umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Turiko duca irya nino ibibazo bijanye n'uwo muryango cyane cyane mu gihe bari mu kwezi kwitiriwe Ramadhani. Turafise Diomede kuri telefone. Diomede mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego me mushikirize ikibazo cyanke cyumviro.
Ego ndaje ni mwiza masani ndamukisha mutume. Salamu alaikum mutume.
Arakumva ngira ngo bandanye.
Namwe mushikira naje ndi muisilamu. Ego nakambira ikibazo cya mbere. Ahamwe kubona bamwe bamwe babisilamu usanga bashaka kubakana n'abagore cumi nde nkamwe mubye muri leta y'u Burundi leta yobibemera canke yobihakana mucamwe ifata gute canke bwe abisilamu bamwe bamwe twiye ataburenza nka babiri mugabo usanga yengeje abantu cumi byoba biva kuki byoba biva ku kumu ku bavuga ku mafaranga bafise cyangwa bavuga ku yakoze.
Ego me Kasim Jafari mwemereye mwidini ryanyu kurongora gushika ku bagore bangahe? Aravuze gushika ku 10 ngirana baba barenze mwogira ico mubivuze ko?
Ego mwidini ya Islam wabo wishoboye cyangwa ufite ibingana iki nta muntu numwe yemerewe kurenza abagore bane. Umva rero warenza abane umva ho nyene aba yamaze kurenga n'amategeko ari mu gitabo cyeranda Quran. Nico gihe rero aho mbonisha umuntu yamubwira ahubwo wenyine yo kwikebuka agakurikiza amategeko n'imigenzo y'idini ya Islam kuko nta urenza abagore bane.
Yego me.
Ama icyo kibazo yaravuze niyo ariko nacishije avuga ati turindire ku ingingo iniya ba rero bwego niho canke nitwamara kumva mu bizaho n'ishyo biganire kubiraba niho tuzosubira dutangaze tubabwire aho umuryango w'Abasilamu mu Burundi komibu uhagaze kibazo cy'abaharika.
Egome tukiri kuri ico kibazo nyene siki kibazo c'abagore benshi ndetse kica gikwegana n'ikibazo cigwirirana ry'abantu aho leta naho ne ico kibazo isa niyagwihagurukiye kubijanye n'igwirirana ry'abantu aho usanga n'ufise umugore umwe babuza kuvyara abana benshi ariko umuntu akibaza abagore bane abana bazoca bangana gute leta izo kibyifatamwe gute ico kibazo naco cigwirana ry'abantu ntimubona yuko idini ryanyu rishobora kuba rirenze amategeko y'igihugu atari make
ico gene muvuze cigwirana ry'abantu ayo demografi naco nyene ni kibazo kibajishinga haba mu Burundi mbere no mu makungu naco gituma mu barongwe ngaho idini baragiye mu gihugu ca Indonesia bagiye mu kibazo nk'ico nyene ca demografi arasho nagira mvuge yuko na Islam ico kibazo twese kibaturajishinga ikibazo kijanye no kuvyara abana benshi mbere na benshi ugasanga babavyaye abashize ngaho badafise n'ububasha bwo kubatunga ico gihe rero natwe twamaze ko turigisha aho rero mvuga abagiye muri Indonesia bari bagiye kwiga mu bijanye n'ibi bintu byo kuvyara abana bake bariko barerekana akamaro uko gukoresha burya buhinga bwo kugabanya imbyaro busanzwe bukoreshwa kwa muganga n'ico gihe rero ahantu uvuga yuko natwe ico kibazo kiraturagishinga manama twama twagize dukoranije abarongo y'abandi mu gihugu ico kintu twama twagishize ahabona mbere tukongera tugahimiriza n'abantu kwijukira ahubwo cyane cyane ibikorwa vyotuma bibateza imbere bijanye no kuha agaciro abana bibarutse bashobore kubatunga nkuko bikenewe kuko ibintu bisigaye bihari byo kubyara abana ati Imana yamumpaye n'izikizomurera ibyo bintu turakwiye kubisezerera mu gihe tugezemo kuko n'intumwa y'Imana yarigishije ivuga ati abana banyu mubarere mu kiringo barimo ahubwo ntimubarere mu kiringo mwe mwabayemo nimba abakera babayeho amatonga kihari ibintu byose bihari siko twashaturira abana bacu tubabwire bati twebwe ngo udafite abana cumi ngo ntiwaja mu bagabo izo sizo nyinshi twotanga ubwo twobereka yuko ibintu byahindutse atamatungo agifite gutunga abantu benshi ahubwo biyubare bavyara abana bashoboye kurera babatunganirize ubyara umwana uzoshobora kwigisha kugaburira gutunganiriza byose ubuzima bwe bwa misi yose.
Murakoze. Turafite Gerard kuri telefone. Gerard mwiriwe.
Esa era wiriwe umuturire anabushimye cyane ikintu yagize masije ko ekome yari kadushobanura ibintu bya Ramadan bya Ramadya muno misi babazemo iminsi mbere kenshi cyane yashyizwe no kuri yongera aratanga n'impanuro agira bitari abona naje kuhira ekome jewe ngana nabo mu rumongera abo tubana nabo aba isiramu n'abantu bageze mu kino periode usanga no kuri uko biguye bagira neza imisano bakayihera bakaba ari ukuri bakiye mu maso n'abantu iyo periode ni kuri benshi baraheze icyo bahinge kuziza bahorana nashaka kumubaza ko iki kintu mu Burundi umengo gitera kibandasi kirushara bakakwigirana abantu baguma bakwigirana nta kuntu uri kuraraba abashehe abantu kene bajyana nyine ko perezida wo muri egiye ni kuvuga ikintu cyo kugira ngo no ikintu cyo kugira ngo yakize ko hari ngo ubu bakumukoro
egome bandanya ariko tukumva nabi ariko turakumva bandanya
bo bakira umukoro uranyumva
egome
okay bobo abo rero presenta les chers les quoi bo bagira umukuru umwe ugasanga bitugi umukuru umwe mugabo bajya abantu bumvise amadi bumvise n'iminute ye bishobano ki abonye ugasanga bafite bakore bari gutuga ugasanga no kuri egome n'abantu bagerageza bakitunga mu basanga abana babayo nabo bafite agazi byakobeje nashaka kumubaza ko abantu abayisilamu benshi
ego me
umwanya munini bawumara bicaye hano mugwibanwa udukafe mukaga bakabura ugasanga umugoro warasize afungura ariko ntaguma yihumura
muratubabarira telefone yiwe yumvikana nabi ariko ibibazo byiwe turibaza yuko Kasim Jafari yavyanditse arabaza ati abari hejuru ku idini kenshi usanga bafise umugore umwe ariko abandi usanga bafise benshi Jafari uko niko bimeze
bo nkuko nabivuze kare ni ibintu biri mikorowani bakakubwira uti twari umwe gusha kuri bane mugabo mu gihe ubona yuko udashoboye kubatunganyiriza bose umwe gusa niwe gukwiye aho nofata namba hariho abari hejuru mu idini bafise umwe nuko batahuye iyo nyigisho hamari habandi rero bacho bifata nkabo batwara benshi usanga babifashe nuko hejuru ugasanga ntibinjiye hagati bumbe neza ico uwo murongo usigura aho rero je mbona ko nkumbure iyo bari yumva ahubwo igikwiye kuba rero ni inyigisho nyinshi mu misigiti abo bashehe abo bayimamu bashikirize abo bayobora amasengesho babasigurire ibijanye n'uwo murongo uri mu ikorowani mu kigabane cya kane umurongo wa gatatu ama kuri icyo nacyo yaravuze ngo usanga bari kumarigara umuganga ugasanga ngo iki mu by'ukuri turavye neza dusanga kenshi muraje mu ntara zo usanga abantu b'abayisilamu baba ku masantre haba babaye ku masantre usanga habera udukorwa twinshi mbere n'ahandi usanga baca basangura bavuga bati dufatiye nk'akarero nk'i Bujumbura mu Buyenzi bakavuga ati b'abayisilamu ngo birirwa bicaye ngo mugabo ugasanga aho batahasa neza bajya neza burya umuntu kugira aronke ibintu si uko aba ari we ariko arakora aturamaze icyo kintu cyaravuze kuva kera turanagitora dusabisanga bajya abantu usanga bicaye hajya baba bafise abandi bantu bariko barabakorera ibikorwa bariko barabakorera haba mu mazu ajya adandaza amapiyesi ibyuma by'imiduga canke mu magaraje n'iki cyangwa ugasanga hajya nyine bicaye ni hafi y'aho bakorera umukiriyaje baba bamubonye nk'ejo bashobora mwakiriye ni ukuvuga rero yuko nka bamwe bahora bashobora bitwaza ati ngo ku murango birirwa bicaye ku mugoroba ngo bakajya mu kuzimu ni ukuri ibyo bintu si byo na gato kuko umuntu ajya mu kuzimu urumva yuko twamugereranya nuko ari nk'umupfumu mugabo abantu usanga ari abantu nyine bari ngaho ari abantu bazwi ngaho mu kibano kuri usanga bafise ibintu byabo bakora babikorera ahandi mugabo basanzwe bakora bakorera kuko kenshi na kenshi mbere ni nacyo kintu turiko turigisha ubu kuko byaragaragaye yuko abantu nk'abo b'abayisilamu benshi akenshi usanga kubera ibikorwa nk'ibyo usanga batanwika abana babo mu ishure baca babashyira muri ibyo bikorwa byabo ugasanga nabo abana hajya amashuri kubera babona na basore babayeho bakora utwo tuntu mugabo rero tumaze iminsi dutanga inyigisho ahantu hose bahimirize abana babo bajye mu mashure bace ubwenge kuko ibyo bikorwa by'inguvu bakora mu gihe batazo bagisesa inguvu bazobura ingene bibeshaho umugabo umwana yarize akanwa ayo madiplome iyo diplome yiwe niyo izomugaburira gushika n'ubusaza bwiwe
ego me murakoze twakire reverie mwiriwe ego me munyarutse
mbanze kubara muto
ego ntitukumva neza reverie woduze ijwi
ati nutubaza tubinashaka kumubaza
ego
ngaha mu Burundi hoba hari imijyanye ingahe y'abayisilamu kujya kuntu usanga hari mfashi nk'abasinite abashihi nk'uko ushaka kumubazako ikindi nacyo kenshi turakunze kumva hariho ahantu usanga havuka nk'imigwi igana avuga yuko ari imigwi yegukira idini rya isilamu none abo ntawe abivuga ko iki turabye kubera kenshi usanga bakora nabi hajya nko muri Nigeria nk'abajya abana b'abakobwa batwaye bo babivuga ko iki eske nicyo gikorwa cy'imana cyangwa n'ubugizi bwa nabi bo babakora
ego mico kibazo sana wari yacisha ariko nta kibuze yuko ashobora gusubira ku kinonosora neza Kasim Jafari ibijyanye n'imiryango yatanze uburero bw'abasunite ndetse n'abandi bitwa ku bundi bwoko Burundi. Hari imiryango canke itandukaniro riri hagati y'iyo miryango y'abayisilamu n'ibyo by'iterabwoba mu byishuriye rimwe.
Kubijyanye n'imigwi ihari y'abayisilamu mu Burundi, hariho abasinite ni nabo benshi bo ku bice birenga 95% ku ijana. Hakaba hariho rero nabo bandi bita abashite mu Burundi, nta ntitwavuga ngo baragwiriye cyane, bo batanguye kuhaba nk'ubu uko bari ku gice kimwe cyangwa munsi y'igice kimwe ku ijana. Umva rero iyo migwi ihari mugabo abahari benshi n'abasinite. Abasinite nibo benshi.
Nta guciremo imbere yo kubandanya, abo basinite n'abashite ni bajya tubona bafise urukoba rw'Abarabu canke mu Barundi ho, ngira yifuje no kumenya mu Barundi kama.
Aho roje mvugiye ku rwego rw'Abarundi, Abarundi bo ngaha mu Burundi, abasinite nibo benshi, kuko dufatiye kwije abasinite n'abashite. Abasinite no kuvuga n'abantu baba isilamu nyene kujya bisanzwe, n'abashite n'abasilamu gususanga hari agatandukaniro gatoye mugabo katotuma tuvuga duti ni migwi itandukanye gose.
Abasinite bemeriki, abashite bemeriki,
bose bemera kumwe. Abasinite bemera yuko Imana ari imwe rudende, kandi yuko na Muhammad abone bishebe kuri we ari intumwa y'Imana yatumwe ku bantu kuza kubigisha ijambo ry'Imana, bose baravyemera. Ubwo rero tufatiye kuri ako kajambo shiite. Shiite no kuvuga umugwi. Shiite rero tuvuga ko hari akantu k'agatangiro gatoyi, kuko hariho ibi utundi tuntu bemera dufatiye nko kwemera kwabo musize ko baramubona ama televiziyo ajye bagenda bikata dufate n'imipanga, cyangwa kumva bavuga abana bitwa Hassan na Hussein, abo nabo barabuzukuru b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naho rero ako niko gatandukaniro gusaka hari yuko bobo hariho twofata yuko bo bifata nk'umuryango, nk'umuryango dufate umuryango w'abanaka n'umuryango w'abanaka. Buro bashite bifashe kwa rundi muryango bakomoka nko twovuga ati abayisilamu bose hamwe nabo kwa Minani, bagaca haba nk'undi nka kandi kagwi azikwera abo kwa Nyabenda, natwe dufashe tugire community yacu. Ubwo niko bimeze. Umva rero umuryango munini uwo abasinite abo bashite nabo n'undi mugwi ucuro uca wigitira umuryango uwo ari umusangirangendo w'intumwa y'Imana ariwe yitwa Ali n'ico gihe. Ako niko gusa gatamiye ko nayo ubundi bose bemera Imana imwe n'intumwa yayo amazi.
Egome yabajije n'ibijyanye n'imigwi y'iterabwoba arafatira ku karorero ka Boko Haram muri Nigeria, n'abarya bakobwa bari bafashwe, naho mwari mwabyishuye mugire ko mu mwishure.
Ego nari navuze yuko aba bagwana twebwe nta kibanza na gitoyi ngaha mu Burundi tubaha, kuko gushika ubu ntiturabona neza icyo bagwanira. Iyaba bagwana bavuga bati hariho abantu bagwanya ubuyisilamu ngo barafata abayisilamu ntibasenge, cyangwa barababuza ibini, barabuza uburenganzira bwabo, ntibambara amakanzu, bagira iki, aho twovuga yuko boba bariko baratoteza idini ya Isilamu. Mugabo idini ya Isilamu irahari ku isi yose, irahari, ntawirwanya, irazwi n'amategeko. Icyo gituma tuvuga duti abo bagwana nkumbure bafise izindi ntumbero zabo bisangije mugabo intumbero rusange. Hamwe twavuga duti isi yose ngo bagwana ngo bafiki, oya, usanga ari akagwi kanaka gafise intumbero zabo zabari z'amaronko zabari ziki, ntabyo tuzi mugabo twebwe aho duhagaze ntitubashigikiye na gato, dushigikije tivye koko
ntiterabwoba
aho tuje mu babigwanya.
Murakoze Kasim Jafari, umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi, turagushimiye.
Turabashimiye natwe, murakoze cyane.
Yego me ni naha duciye turangiriza ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa mbere, ariko ibindi biganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanya. Mugume kuri radio zanyu, mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Fatuma Alimas Karala niwe yadufashije kwegeranya iki kiganiro, ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika, nk'uko ndabije kubivuga, birabandanya.